kumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe n'inshuti zacu ndabashuje cyane mwabonye butandukana, ikaze kuri radio yanyu ijwi rya America. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ubu muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Naho mu Rwanda nkuko bisanzwe muratwumvira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya America. Juti zacu nkuko mubimenyereye turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburasirazuba abakoraga ubucuruzi buto buto bwambukiranye imipaka n'abahoze bakorera indi mirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba leta nabo kuborohereza kwambuka no gukomeza imirimo yabo yari batunze nk'uko yabikoreye abanyura ku mupaka wa Rubavu Goma. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima araduye inkuru irambuye.
Hari ukuntu wagendaga ukajyana ibicuruzwa bitarangira ukabibitsa, bafunze ku mugoroba ibicuruzwa benshi byasigayeyo. Aba bari wahaye amadeni ubundi baraza bagafata.
Ni umwe muri abo bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aragaruka ku kibazo batewe n'ifungwa ry'imipaka kubera icyorezo cya virusi ya korona.
Ari uwari watanze amadeni bagomba kwishyura, nta mafaranga yabonye. Mu by'ukuri iki cyorezo cyageze ku bantu benshi. Ariko twebwe noneho nk'abacuruzi bato bato twagombaga kubaho ari uko twambutse umupaka. Buri munsi ushobora kwambuka ndetse byaba ngombwa ukambuka kabiri gatatu gufunga umupaka byatubereye byaratwemereye cyane. Mbega
uyu kimwe na bagenzi be bavuga ko nyuma y'aho imipaka ifungiwe bagerageje ubundi buryo bwo kujya boherereza ibicuruzwa bahoze ari abakiriya babo ngo nabo babohereza amafaranga barebe ko baramira imiryango. Gusa ibi nabyo ntabwo byabahiriye.
Twizeraga turiya tumodoka tujyana ibicuruzwa byacu n'abakiriya bacu tukavugana, ariko byashikayo abo twatumye ntibagarura amafaranga bakabamenyesha ko bazayohereza. Tugategereza tugaheba ndetse twanahamagara amatelefone akavaho.
Kurabyohereza atangira avuga ngo wanyohereje karite mbi, ngo ibiro ntibyari byuzuye, kandi mu by'ukuri iminzani bapimiragaho niyo bapimiraho n'ubundi, karite babahaga niyo babahaga, ariko kubera ko nta muntu wahigereye nakuruza ibyo umwohereje abijora uko abyumva n'uko ashaka akabigira n'intandaro kugira ngo atakwishyura.
Si abacuruzi bato bahungabanyijwe n'irifungwa ry'imipaka gusa, abakoreraga indi mirimo iciriritse muri iki gihugu cy'igituranyi kenshi babaga ariyo batezeho amaramuko nabo ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira. Urugero ni nk'aba bahoze batisha y'amasambu yo guhinga batabonye n'uko basarura ibyo bari barahinze mbere y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19.
Ubu twarahombye cyane nk'ubu bandi imirimo ibiri muri Congo narihingiyeyo ntacyo nigeze nkurayo kubera indwara. Twakomye n'amashyi ariya kuri duane titi nyabuna nimuduhe iminsi ingahe dusagura imyaka, ariko turebe ko twakurayo n'imifuka ingahe, umuntu yakureyo n'imifuka ingahe. Abategetsi bacu baranga ngo twakora dukurayo indwara ariko turimbo. Ubwo rero ibyacu byariwe n'abakongomani nicyo gituma inzara twagaganije gutya.
Abantu uko mubabona gutya ntibakirya, nanjye ndi umukecuru sinkibona icyo nkoraho. Ni ukugenda nzunguruka gutya kugera nihisha abuzukuru mu kanya bataza bakambaza ati mawe watetse iki.
Mu gihe inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo ziheruka kugirana ibiganiro zikanzura ko habaho uburyo bwo korohereza abacuruzi bambukiranye imipaka hagati ya Rubavu na Goma, aba nabo barasaba ko batekerezwaho.
Icyadushimisha ni uko babigenza kuri abagenjeje Goma bakagira umubare nibura w'abantu bakeya bazajya bambuka bakagenda baherekeje ibyo bicuruzwa. Icyo gihe byasaba ko bafata kuri buri bicuruzwa buri igicuruzwa kikagira itsinda, niba ari abamata bakagira itsinda ry'amata, iry'imbwija, iry'isambaza, iry'ibirayi, bityo hakaboneka abo bantu. Byadufasha rwose kandi byagerageza kugabanya ubukene abantu bafite.
Korona koko bagikomeza bagafungura indwara zari kutwica, ariko muri iki gihe biri koroha gutya bakadufunguriye nibura tukajya tugenda umwumwe, ariko tukajabuka tukajya kora ko twakorona bikiya byo kuri.
Nibyadukundiye kumenya icyaba giteganyirizwa aba baturage ba Rusizi bahoze bakorera imirimo mu gihugu gituranyi. Inshuro zose twagerageje kuvugisha ubutegetsi yaba ku rwego rw'akarere yewe n'urw'intara y'uburengerazuba ntibyadushobokeye. ku mirenge 18 igize aka karere ka Rusizi 13 muri ihana imbibi n'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse benshi mu bayituye bashakiraga imibereho muri ibyo bihugu bituranye mu gihe imipaka yabaga ari nyabagendwa by'umwihariko imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abakoraga ubucuruzi buto bwambukiranye imipaka hagati ya Bukavu na Kamembe honyine bagera hafi ku 5,508 ibyumvikanisha ingaruka ifungwa ry'imipaka ryagize ku batuye aka karere cyane cyane abamikoro make Temistokre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi abagendana ubumuga bwo mu mutwe bari yongereye muri iki gihe mu ntara zo hagati zo mu gihugu ikigo kivura indwara zo mu mutwe cy'Igitega umurwa mukuru wa politiki kivuga ko kimaze kurengerwa n'ubwinshi bwabo ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eloge Wilika Neza
batazana katarushe no munyagihugu wo muri zone Nyabiraba muri commune Gishubi mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe asigura ko bizinze rwose kuvuza umugwayi agenda n'indwara zo mu mutwe yemeza kandi ko zizigira imiryango ari nkokora
maze yinga byose n'iminsi itanu ngaha ibazo duhura nuko iyo turwarije ngaha harazimbye cyane ntoba munsi y'ibihumbi 500 iyo bagukontoroye urumunyagihugu rero udafise inka cyangwa icugurisha nirazima amatongo acahera twayamaze kandi ubwo we naho ugiye kurondura umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni 2 baguha nk'ubwo buhumbi 1,800 aha nta matongo tudosigarana
iyo ngorane na Desiree Manirakiza turuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega yemeza asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza akoresheje ikarita ya mituweli
indwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane hama rero n'ikindi bihambaye cyane ngaha nta mituweli bakoresha ariko nko muri centre kai bujumbu barakoresha mituweli rero je wico nosaba kanini nuko izindwara zo mu mutwe ntizigira umukozi wa leta canke ubu nawe ari wese arashobora kuzigwara bokorohereza abajejwe ibi bitaro kugira ngo mituweli ishobore gukora iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka
uretse uburyo bwinshi bukenerwa hari n'abarwayi ibintu ubwa canke bagahariwe ivomo n'ababo nk'uko byemezwa na Aline Nshimirimana asinzutiye ahebwe n'umunega
kwati myaka aranka kukira mugaba hafaramuta ubu abakwase wiwe nawe n'umuntu naho nikora ni menshi gose mugaba yarakoresheje hafaracuka hafaramuta cyane ubundi mugore ashaje miliyoni 2 zo ziramaze guhera kuko ni bujumbu yaramujyanye biraha
yana Nsabimana wo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ihanuye na Gitega nawe yagwaje abantu babiri asaba leta gufasha imiryango kuri igice kimwe cy'amafaranga bagwaye ibivuza ko
ibibazo tubona nuko abantu bakontoroka bariho amahera menshi nk'ubu twagwaje abantu babiri bizotukora kuri twasaba yuko leta yongera amaprosa ntaje ifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibigwi bikora ku itongo bari bafise kuko abagore bo mu mutwe icyo turiko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza abagore nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze kibafashe
abandi bagwaza bo basaba ko ababo bavurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5
botumirira mate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ndwara zikaje mu bintu leta ishobora kwitaho ngakujya ku gitundu
rekwa cyari ko batabara batupuriza ku buntu kubera ni ngwari dakira nawe n'umuntu agumara ara mu ishyamba hirya no hino abantu bakaguma bakubita tugasaba n'abantu batitwararikamwe n'abo bantu ko babaha agaciro kuko arashobora kujya mu ibarabara bakamutera amabuye ngo uhe ngo ujye wa musazi nawe n'ubwo yaba ari karagira mitende ka kantu kaca kava gacasubira gukikumera
leta nirabidufashe iyi ngwara bayivure ku buntu nguko uwo mukuru w'igihugu nye n'icyubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu n'iyi ngwara nibarabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gusa ntashobora kumurungika yo wenyene bica bijyana n'uwo mugwaza nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe umenga imana yaradusobanuye usanga yishira ku muntu yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze rwose ntibura iyi ndwara idakira naho wotanga amahera mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwaruka asubira ukagaruka
furera delema mpindo bwengarongo ikigo kivura indwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yemeza ko icyo kigo kitagirisaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera ikiri kubana benshi muri bo bakaba batishoboye
izindi ngorane ni uko abagwayi benshi ari bantu aho nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura uburyo gutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura amakindi nacyo n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimbye
onetsonde birabarya muganga arongo yakarere ku mvuzi ka gitega yabwiye ijya America ko bagwayi bonetse byukuri bava mu jyango y'abantu aho nikora abazahirizwa
ikintu maje ntwaro abantu nikora barabaye impapuro zemeza ko ari abantu nikora amakora n'ibiko bya CDF kandi kugira ngo abantu nikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe butikanwa mu bushikiranganje bubijejwe kwitaho abantu nikora bagaheza bakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu nikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe kuja biko bya CDF n'ibya leta byene turakorana twese tugakora mu runani kugira ngo ushoboye kuba adashoboye kuronka uburyo kwivuza ashobore kuvuga
ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bizurijanye no kurwanya indwara zo mu buso bwerekana ifaranga rimwe rishyizwe mu gifatatu kuvura bene izo ndwara zunguka inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakiriya baheza bakungura igihugu n'imiryango rero jya wika neza ijuru ry'amerika
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Amakuru tuyafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu cy'u Rwanda havugwa umuriro wadutse kuno wa gatanu mu isoko ryo mu gakiriro ka Gisozi amatohoza yicateye uwo muriro aza yatanguye nk'uko polisi y'u Rwanda imaze kubitangariza mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru
mu rukera rwo kuri wa gatanu inyubako yo mu gakiriro ka Gisozi izwi ku izina rya Duhahirane ni mu karere ka Gasabo yafashwe n'inkongi y'umuriro Hahi igice cyo hejuru iyo nyubako gisanzwe gicururizwamo imyenda imifariso icyumba gikorerwamo ubudozi ahari ububiko bw'ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'icyumba kirimo ibikoresho bya muzika Bwana Dusabireze Emmanuel umuyobozi w'ikoperative ikorera muri iyi nyubako atangaza ko kugeza ubu hataramenyekana ibyangirikiye byose muri iyi nkongi y'umuriro ariko asobanura bike mu byo bamaze kumenya
muri aka kanya ntabwo nabimenya ariko nkurikije nyirabyo wafite stock hano avuga ko harimo stock igira ko hafi kuri miliyoni ijana na mirongo itatu harimo isinga harimo amagurose harimo n'ibindi bikoresho bigeranije hanyuma hari n'abantu rero bafite amamashini abo mashini rero ibikoresho yari byose yari birimo nabo bashobora kuba bahishije nk'ibintu bigera kuri hafi miliyoni mirongo itandatu hagati mirongo itandatu mirongo inani
iyi nzu yubatswe n'ishyirahamwe Duhahirane ifite ibyumba ijana na mirongo inani yubatswe ku mafaranga y'u Rwanda arenga miliyari umuyobozi w'iri shyirahamwe agasobanura ko kugeza ubu ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi ryabashije kuzimya ibyumba bitandatu byari byafashwe n'iyi nkongi umuriro utarabasha gukwira mu nyubako yose uyu muyobozi asobanura ko yaba inzu cyangwa bamwe mu bayikoreragamo bari basanzwe bafite ubwishingizi ariko hari abandi bakoraga badafite ubwishingizi bo batangaza ko binjiye mu gihombo gikabije ntibifuje kuvugana n'itangazamakuru kuko bari baguye mu kantu kubona ibyabo bikongoka kugeza ubu icyaba cyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana umuvugizi wa polisi y'igihugu Jean Bosco Kabera yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko iperereza ryatangiye ariko hataramenyekana imvano y'inkongi si ubwa mbere agakiriro ka Gisozi gafashwe n'inkongi y'umuriro kuko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kari kahiye ubuyobozi bw'umudugudu wa Kagari inyubako irimo bwasobanuye ko imitungo y'abaturage yahiye ifite agaciro gasaga miliyoni mirongo inani Asumta Kabuyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbili za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630,500,600,675,530,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 60,940,000 igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, bimwe mu bibanza byahora bihurumbirwa n'ingenzi muri ico gihugu zugarije n'ubukene bwatewe n'uko ababigendera bagabanutse bivuye kwiza ca virusi ya corona gikomeje guhangayikisha isi yose. Ino nkuru ijwi rya Amerika ryateguye rice ku bakunzi bayo murayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kimwe mu bibanza byahora byakira bamukerarugendo batari bake cyahuye n'ingaruka zikiza coronavirus ni kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi. Icyo kigabiro ni cy'umwami Mwezi yahungiye ko avuye muramvu yasugerejwe n'abadagi. Muri icyo kibanza ingenzi zikunze kwakirwa n'umurisho w'ingoma z'u Burundi. Oscar Nshimirimana umukuru w'abatimbo bo mu Gishora avuga ko ingenzi zagendera zagabanutse cyane kuko benshi mu banyamahanga binjiza amafaranga menshi batakiza bikaba ngombwa ko bakira Barundi gusa, ariko nabo nyene akavuga ko bagabanutse ugereranije n'imbere yuko coronavirus yaduka.
Ubu byaragabanutse kubera iyo ndwara coronavirus yarapfungutse gose na bijya bintu byabaye baciye bugara ikibuga c'indege. Ingenzi rero ubu ntizishobora kuza, ariko rero haca hagenderwa n'abene gihugu bo nyene. Ubwa mbere hoho ni kuri barada cyane ugasanga turavuza kabiri gatatu kane hakirirwa hasharije hari ingenzi nyinshi, ariko uno munsi haza nyene abo muri zino ntara zitandukanye z'u Burundi. Uno munsi twebwe nyene tuca twiyaranja tukaraba nyene ingene duhenda nayo ubundi kweri ani hakigenderwa cyane.
Uretse icyo kigabiro cy'ingoma cyo mu Gishora cugarijwe n'ubukene kubera kubura ingenzi n'ingoro y'iratiro ry'akaranga ku Burundi iri mu gisagara cya Gitega, naho nyene bavuga ko kuva coronavirus yadutse ababagendera bagabanutse cyane haba abanyamahanga cyangwa abarundi. Pascal Ndayisenga arongo yongoro yiratiro ry'akaranga k'abarundi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2019 twashoboye kuronka abantu ibihumbi 2,669. None rero byarahindutse ni ukuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu twarose abana 220, kandi twahora turonka abana barenga 800 mu kwezi kwa gatandatu. Twahora turonka abana 600 kwa gatandatu uko indwi ibintu bene n'ivyo. Urumva rero corona yadukoreyeko cyane gushika no kuri isaha ko turavugana ukwezi kurahera tugasanga twaronse abantu 40,000, 50,000. Dr. Imana rero nabo ntibaba baboneka ni kubera ko ubu Abarundi barijukiye cyane ibintu byabo. Zatubona umuvyeyi yazanye abana ati je abana barandembeje baguma bavuga tuje kuraba ibintu biri muri mizi. Nabo bake rero ni kubera umwete no kwira novuga ingufu abadutwara bashizemo baguma berekana karanga imico y'Abarundi.
Pascal Ndayisenga avuga ko kugabanuka kw'ingenzi z'abagendera byatumye icyo kigo kigira ubukene bwinshi kuko ahanini mu kwikenura bakoresha uburyo buvuye mu ngenzi.
Murabona ngaha iki kigo leta nta mafaranga bimwe bita subsidi no kuvuga amafaranga yo gukora ibikorwa by'ubuzima bwa misi yose iduha. Hano leta yayiduhaye ni ukuvuga ko twateza gukoresha iyo ngaha nyine. None rero biragaragara muje butumbera uru rugo mugishika ku ibarabara murabona aho leta mu 2010 yatanze amafaranga ashika miliyoni 4 kugira ngo igire jardin public ahantu hasa neza imbere ya mize. Kubera ko bitwara amafaranga menshi ishuko rimwe irikugwa make ku 2015, hanyuma rero kuharima murabona ibintu n'abakozi byose tarahagaze murabona ko hasa utwo turonka nijiste kugira isuku ngaha kuri haba ibintu bijyanye na regide zo hagize ishonokara. Mbega habaye inama Bujumbura ituma ko umushinguzi nta tike aza gusaba Bujumbura ni ukuvuga agahamba yahora yikora ku byo ngaha. None wewe rero inama ibaye Bujumbura turindira ico baturungikira ku mbuga nguruka bumenyi kupfera kutarogira taronka ico twikorako izo ni ngaruka rero zo za corona covid-19
Lahu bimeze gutyo imakirenda baneza umushikiranganje araba ivyubukera rugendo mu Burundi avuga ko igisata cico gisata c'ubukera rugendo mu Burundi cyafashwe minenegwe ariko leta iriho igiye kugishiramwo inguvu kugira ngo ico gisata naco nyene kinaguke gishobore kwinjiza amafaranga menshi mu kigega ca leta
tuzogerageza kugira ngo natwe turabe yuko dushobora kunganya n'ibindi bihugu byo muri kano karere kenyibeshejweho amafaranga menshi leta ikoresha harimo ibiva mu gisata c'ingenzi biriya bihugu by'Abarabu Maroc Tunisia Algeria igisata kinini c'amafaranga ava mu ngenzi n'ahandi hose nahijya mu gihugu cy'u Rwanda n'abanyene ubu barateje imbere igisata c'ingenzi hanyuma rero natwe tukabona yuko turiko turatera inyuma dukwega amaguru cyo gituma dutegeye gushira mwo ingufu zose kugira ngo iki gisata c'ingenzi natwe tugihe ikibanza kinini mu butunzi bw'igihugu dushaka kwiga igisata gifata ingendo ya mbere muri ekonomi y'igihugu ico bita PIB ni ukuvuga ubutunzi bw'igihugu bwose mu bisanzwe twebwe ngaha twari bagiye iki gisata cyo gituma tuzokiduka dushikana nk'ibice 20% by'ubutunzi bw'igihugu bukava muri icyo gisata hariho ibibanza byinshi by'ingenzi bitari byegukiye mu bushikiranganje turongoye mugabo ubu byose bigiye kuja abari twebwe tubiraba dufatanije n'ayo makomine n'ayo maprovince n'amahoteli gushika ubu batubwira ko ibyo bibanza bingana n'ijana na 20% birenga
uwo mushikiranganje avuga ko hamwe abagwiza tunga boshira imitahe muri ico gisata yoza birasahiriza mu kukinagura
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi y'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi y'Amerika, Radio yanyu.
Ijwi y'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubiye gato mu gihugu cy'u Rwanda imbere guhava duhana agahindukira ikigo Maison Shalom cyahagaritse imfashanyo yo kwiga Bourse d'études mu Gifaransa ku banyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 100 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda iki kigo gifasha impunzi z'Abarundi gisigura ko abo banyeshuri bace kubiri na karanga mutima kigendera ko abegwa nino ngingo none bayivuga kwiki mugenzi wacu Pierre Claver Nyunguru arabigarukako
abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda cyane cyane muri Nes Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50 abandi biga Igwamagana Ikigali Ikibungo Igitwe n'ahandi Vyose vyatanguye aho impunzi z'Abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga kugira ngo ntihagire abarihigwa kandi bagire batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi gucyo abafashwa bakaba benshi ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza barihiwe na Maison Shalom maze guhunguka abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo umwe wese akandika ku gatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo ico kigo kimurihire abanyeshuri baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko kubwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo Maison Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko kubwacu ari kuneza yizo mpunzi z'Abarundi zagiriwe amahirwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse ijwi rya Amerika rifite ikopi ikigomezo Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri na karangamutima hamwe n'amahame icyo kigo kigendera ko. Ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri kw'agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri n'umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Mezo Shalom.
Inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane. Turavye nk'ivyo twahozemo byo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire, tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama bwasa naho nabwone bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere, none iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icyizere cy'ubuzima kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka, ariko bidusubije inyuma.
Ikigomezo Shalom kibifuriza amahirwe mu kuronderera ahandi imfashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Naho ikigo cahora kibaririra kibagiriza ko baciye kubiri na karangamutima n'amahame yaco, bobo bavuga ko batazi neza ico bazize, bagasaba ico kigo canke n'ubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya buruse ribeho, gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho ntituzi cyabiteye. Rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Mezo Shalom, ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona uretse kubona ubutumwa buhagarika amabose detide yacu. Icyo dusaba, turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza. Turasaba kurenganurwa, tukongera tugasaba isobanuro zicatumye iburse ihagarikwa.
Umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo Mezo Shalom, yishuye ijwi rya Amerika ati igitsi camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nico abantu batera amabuye. Yemeza ko icyo kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'Abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigo kimaze kurihira no kuramura imikangara irenga amajana ane yarangije kaminuza. Abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye, abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Akabino ngaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi, dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri micro mari kumwe na Joie Diane, ni nahazwe amajwi yacu yose yegeranijwe na Magbile ya Bero. Twe ni ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho gutaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, mufashe dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki cya buri wa gatandatu guhera saa 12. Maze rero mugire wikendi nziza.